bamwe mu barundi bari mu nkambi za Rusenda Mulongwe na Kavimvira bakomeje guhunguka berekeza mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ubuzima bubi babayemo mu buhungiro ndetse n'umutekano mukurangwa mu karere ka Fizi nk'uko babyivugira. Celestin Niyonkuru na Ndayiragije Souvere bari mu mpunzi 250 zo mu nkambi ya Mulongwe zahungutse kuri uyu wa gatatu.
Ndagenda ndi rubanza kubera nabonye muri Kongo nari nambara y'amoko y'abanyamurenge n'abamayimaye muri zone Fizi tukaraba cyane tugumye ngarwa kuva tuhapfira kuko twumva Burundi busigaye bumeze neza atangwaye nimwe atangwaro nimwe hari
je narimbayeho nabi hariya muri Kongo kabisa cyambona yuko n'ushobora iwacu i Burundi nyema mutwimvire gusubira iwacu mu Burundi.
Uko aba Barundi bari guhunguka niko bamwe muri bo bongera guhungira muri Kongo. Abahunga bavuga yuko iyo batashe bahohoterwa n'urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi rw'imbonera kure. Leta y'u Burundi kenshi yakomeje guhakana ayo makuru ahubwo igashishikariza impunzi gutaha ivuga yuko mu gihugu harimo umutekano uhagije. Niyo nsaba Goretti yahungutse umwaka ushize 2021 mu kwezi kwa karindwi avuye mu nkambi ya Rusenda. Ubu amaze amezi agera kuri atatu asaba ubuhungiro.
Twashikiye igihanga baratwakira, bamaze kutwakira baraduha agafashanyo k'amezi atatu, batubwira mu ayo mezi atatu bazaduha kandi gafashanyo, nta kandi baraduha kugeza n'uyu munsi. Burya rero twarageze mu babanyi imbonera kudereka tuzize ngo ntitubahe ngo ku madolari ngo dukuye muri Kongo kandi atanayo dufise. Tubona bato baraza kutwuguruza mu ijoro ngo tubahe ku mahera kandi nafi inzara itwishe. None rero dusabye leta ya Kongo twumvirize ngene yoduha agafashanyo nuko badusubiza amafomo yacu kuko turagowe n'ukuri turahangayitse.
Aba Barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo bari bamaze igihe gito bahungutse bashimangira yuko ubuzima basanze mu Burundi bwoye kurusha ubwo bari basanzwe mu nkambi zo muri Kongo.
Bari baduha impapuro zitwemerera ko umuntu ashobora kuvugwa kugeza ku mezi atandatu ahungutse, ariko kuva dushikayo nta wigeze avurirwa ku izo mpapuro. Twasabwa ibikenewe nk'umunyagihugu asanzwe nk'umusangwa twasanze. Turareba nk'umubyerekeye indimo ntitugira aho turimo, bamwe bamwe nko mu bantu twari dusanzwe dupanze ntitugira ntaho wakura amahera yo gupanga. Turareba rero niho bamwe twarebye tubona abana batangiye kwicwa n'inzara, duhitamo turavuga ati reka dufumbe dusubira hariya nyene aho twari twahungutse duturutse, ko hoye hamwe hamusanga hakiri n'indimo duhitemo kwisubirira hariya tuze tubona uburyo turonderera abana. Nuko jewe nicyo cyatumye ngaruka nga
ubwo bugwi bugwi rero bwo mu ijoro nibwo bwatubuzije amahoro, bamwe bamwe nibwo bwatumye tugirane nibwo bwatumye tugaruka, ariko ku basanzwe bibereyeho bategeze bahunga bafise amahoro n'andi mu musesekara, ariko twebwe abahungutse baguma batwagiriza ko twari twagiye guteka indya z'abaroberi. Ati mbere abagabo bacu bo batutegereza kuzovuga iyo bari kuko tutorohewe, niyo mpamvu twaciye tugirene twaciye duhitamo bamwe bamwe gukura ameza tugasubira kujya kurondera ubuhungiro kuko ntitworohewe.
Umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yabwiye Ijwi rya Amerika ko abenshi muri abo Barundi bari mu kibaya cya Rusizi ahitwa Katogota, Runingu, Sange ndetse na Ruvungi ariko bataragera mu nkambi z'agateganyo. Kuva mu mwaka w'2021 hase na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze gutahukana mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'Abarundi zirenga 8,000. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.